Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Jude Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Turashima Imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba. Nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uko unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye. Turazishima uko nyene uko
Unumwe mu banyagihugu mu zone ya Buterere turi mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ashima kugafashanyo baheruka kuronswa inyuma yuko imyuzurira ibateye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Tunababwira ni iby'igihugu cy'u Burundi kiri ko gisaba amisome kutarungika abasoda bacu mu Burundi. Tungere tubahinakanya ko kutubwira uko muri ko muhimbaze mwitegurira Noheli. Ako nubanza nkababwira muri make kunya mugiga imikomeye yatumye haba tsunami muri Indonesia ubimaze guhitana abantu bagera ku 281 hamwe n'abarenga 1000 bakomeretse cyane. Ivyo vyashikije n'ikigo k'igihugu kishinzwe ibiza abandi 28 gushika ino saha nta wuzirengero ryabo. Iyo nyamugigima yabaye ku nkombe ya Sunda ni mu turere dutatu turimo Lampunga iri muri Sumatra, Serang na Pandeglang mu gace ka Java mu burengero bw'umurwa mukuru wa Jakarta. Ico kigo kivuga ko iyo tsunami yononye ibintu byinshi birimo amazu, amahoteli n'amato agera ku 350. Indonesia yaheruka guterwa na nyamugigima ikomeye mu kwezi kwa munani uno mwaka. Ico gihe hafuye abantu bagera ku 2,500. Ishami mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ritangaza ko abanyafurika barenga 600,600 bapfuye imyaka itanu heze banshingo bapfuye bariko baca mu bugaragwa bwa Sahara berekeza ku mugabane wa Buraya. OIM isigura ko mu byo byatohoje banshi bapfiriye mu bugaragwa bwa Sahara, uraruko bwa Nigeria, umanuko bwa Libya n'uburaruko bwa Sudan. Ivuga ko abimukira bakoresha ayo mayira kugira ngo bashike muri Libya, urwinjiro rwo ku mugabane wa Buraya bizigiye kuronderayo ubuzima bwiza. Umuvugizi wa OIM Joel Milman asigura ko iyo nzira ikoreshwa n'abasuma hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu bikika mukiza bahuye nabo bimukira. Marc Ravalomanana yahoze ari perezida muri Madagascar akaba yaritoje yarondera gutwara ikindi kiringo. Yahamagariye abanywanyi biwe ejo kuwa mungu kwiyamiriza ibiharo by'agategekanyo vyavuye mu matora mu gihe bisa n'uko ashobora gutsindwa uwo batavuga rumwe. Uwo batavuga rumwe nawe yahoze ari umukuru w'igihugu Andri Rajoelina, niwe yahawe amahirwe yo gutahukana intsinzi mu biharuro vy'imfatakibanza vyavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatanu. Ibiharuro vyatangajwe ejo kw'Imana na komisiyo ijeje amatora inyuma yo guharura amajwi y'abantu barenga 4,000,000 yaha Rajoelina ibice 55 birenga gatoko 8%, mu gihe Ravalomanana nawe yarafise ibice vyababa 45%. Abantu bari mu misi y'imiliyoni 5 nibo bivugwa ko bitavye amatora. Ibiharuro vya nyuma vyitezwe gutangazwa mu misi iri imbere. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikazi imiryango igera ku 50 niyimaze kubakirwa muri amajana 250 yatewe n'imyuzurira y'imvura mu ntango z'ukwezi kwa gatanu muri zone buterere iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura turi mu Burundi. Muri abo batarubakirwa basaba ko bushikirwa vuba kubera ko imvura igwa ari nyinshi muri kino gihe. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Murabo bamaze kubakirwa mu kiyange ya mbere muri zone buterere abatari bake barashima igikorwa ishyirahamwe Caritas igegamiye Kiliziya Katolika ryabafashije. Nemerimana Florence ari mu bashima nubwo avuga ko itabakwiye kuko afite umuryango wagutse.
Turashima Imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba nubwo ari inzu ntoyi turayibaye mwuko unye ntitukiba mwihema muri za hema bari baduhaye. Turazishima uko nyene uko Imana yabigitse. Hajewe ndi mu bana batanu ndatu najye n'umugabo tuba umunane ntidukwiye n'abana bacu. Abana barara muri saro natwe tukarara mu cumba ibintu tupomberanya muri saro n'abana nimbabura n'ivyo duteka.
Mu miryango 50 imaze kubakirwa hariyo zitaruzura neza bafise umuhango wo kuzozinjira imbere yuko turangiza uyu mwaka. Hari ndogo Gapitolina numwe muri abo.
Ubu ndavyakira neza cyane kubera tugirwe muri aya mazi. Hano imvura ikaba twa duhagarara nyene tukora ubuyo byo cyane yo twumva. Ndacanya ibwo mu gatwizeye ko misi mike yaje kudushikiza amazi kuko bitwemeye ko ngiye cha bonane. Ndashaka twahazi ronse niyo. Niyo ara kwaske misi mike yakora iko aragerageza ko bashobora kose.
Uyu mutamakazi nibigira mwajuma umwe mu bakibaye mu mahema asaba ko bo babararonkejwe amabati kugira babe barisanurira izabomotse.
Ngo ntibanyubakira ngo mukoje kwa kabiri abandi mu kwa gatatu ngomye ngaho kandi ikintu nakibona umva jewe nshika ko bambari nshikaye ngaho nyene mu gahema ndorereyeho nyene ndabishobazombarira abantu abane bampeza amabati nshakaje ngahana zindi mzamo kundi mukunyerera ndio ngahomba irya hema ntari umfashije n'ubushaza bwanje icyo nzo nasaba bampaye amabati n'ivyiza ngashakaza.
Paruwasi Buterere niyo ifadikanije igikorwa cyo kububakira n'ishyirahamwe Caritas. Patiri mukuru Nibigira Martin ayirongoye avuga ko iruhande y'abashika 50 bamaze kubakirwa bagize icya gatanu cy'abatagira aho bakika umusaya muri Buterere kubera imyuzurira y'imvura. Iyindi miryango 50 izokubakirwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca twinjiramwo. Ariko kandi iyi miryango irasaba ko yobandanya ishigikirwa no mu bijanye no gufungura.
Byaraheze kuko uravye nk'ibyo twari twarimye byaratwa guhera ku myumba tuduharage amashu byose byaratwaba utuko twasaba kurima bushashe. Urumva kugeza urumva atujya barabaduhanye ne tudufashe muri yo nk'ubu twaraheze. Urumva inzara kabisa kubera yacitwinjira nako ibyo twari twateye byatwaba ubu tuba tukirya ubududu twari twarimye. Ariko urumva ubu no guhangayika rero kuko muri ariko baratubakira akazi ahubwo nkuko bamye badufashe nibo basaba katwongera nk'uduharage wabakoze.
Ibikorwa byo kubakira amazu y'imiryango byatanguye mu kwezi kw'icumi inyuma yaho umuryango w'umwe bwa Buraya usohoye itangazo mu kwezi kwa gatandatu haheze ukwezi inyuma y'imyuzurira iteye ivuga ko itanze ifashanyo ingana n'amafaranga y'amanyaburaya 170,000 ni ukuvuga imiliyoni zirenga 350,000 z'amafaranga y'amarundi. Muri iryo tangazo abasinzikajwe n'imyuzurira baharugwa ku miryango igera ku 700 iri mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakeneye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ejo kwa mungu ubushikiranganje bwo kwivuna bansi mu Burundi bwasohoye itangazo busaba umwe bwa Afrika gusubira ku ngingo yo gusaba gukura abasirikare b'abarundi bagera ku 1,000 mu nteke buzamisome kuva mu ntango z'umwaka wa 2009 zo ari mu kwezi kwa kabiri. Igisirikare cy'u Burundi gisigura ko mu nama yo kwa 30 kwezi kwa 11 uno mwaka hari humvikanye ko abasirikare bazogabanywa batabwirizwa kurenga amajana 341. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Nairobi Elojwirika neza.
Iyo tangazo ryatewe ku mukono na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi giyamize ingingo y'umugwi umwe bwa Afrika ujejwe amahoro n'umutekano yo gusaba igabanywa ry'abasirikare 1,000 b'abarundi bari mu nteko za misom mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Colonel Biyereke asigura ko ibitigiri by'ingabo z'abarundi byumvikanywe ko kugabanywa bitarenga 341. Yayivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru i Bujumbura kuri uyu w'Imana abasomera iryo tangazo
harasabwe ko ibiro ry'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibikorera muri Somalia bifadikanije na Misom ko byofasha mu gushyira mu ngiro igabanywa ry'abasirikare b'Abarundi igihumbi bisabwa ko byoja mu ngiro kwigenekerezo rya 28 ruhuhuma umwaka w'2019 iyo ngingo iratandukanye n'integuro ndangabikogwa yembejwe kwigenekerezo rya 30 munyonyo ibihumbi 2018 mu gihugu cya Ethiopia n'umugwi mpuzabikogwa ujejwe gutunganya ibikogwa vya gisirikare muri Somalia aho bavuga neza ibitigiri bizogabanywa mu ngabo zigiza Misom hisunzwe itunganywa rishasha ry'inteko n'ibitigiri hamwe n'ingene ibikogwa vya gisirikare bitunganijwe muri Amisom muri iyo nteguro ndangabikogwa baravuze neza ko hazogabanywa abasirikare b'Abarundi bakorera muri Somalia bangana amajana 341 itariki 22 ruhuhuma umwaka w'2019
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi ahamagara inzego zibijejwe gufasha gutorera umuti cyo kibazo
muri iyo nteguro barasaba ko Amisom igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi abo nabo bakaba bari kuva mu nteko ziri muri Somalia z'ibihugu byose bifiseyo ingabo twihweje ko ingingo y'umugwi w'ubumwe bwa Afrika isaba igabanyo ry'abasirikare b'Abarundi igihumbi bakorera muri Somalia iteye kubiri n'ingingo yafashwe n'umugwi mpuzabikogwa ujejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare muri Somalia ugwego rwo kwivuna abasi b'Uburundi rurasaba inzego zibifitiye ubushobozi kuvugana n'inzego zifise ububasha kugira ngo ico kibazo gitunganywe hisunzwe intahe n'ingingo
kwa 19 ukwezi kwa 12 turimo umugwi w'amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika wandikiye igisata cy'ibiro vyawo nibirangura ibikorwa muri Amisom usabigabanywa ry'abasirikare igihumbi b'Abarundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza uwo muguvuga kwiryogabanywa ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyasabwe n'ingingo ya 24-31 ya kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo ikabitegekanya guha buhoro buhoro inzego z'umutekano za Somalia ubasha gukwitunganiriza ivyerekeye umutekano w'igihugu cazo ibihugu bifite ingabo muri Amisom ni bitanu gushika ubu navyo ni Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia hamwe na Djibouti. Igihugu cy'u Burundi kigira kabiri mu bifite abasirikare benshi nyuma y'Uganda. Ubu ingabo z'Abarundi ziriyo zirenga 4,900. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri Republika ya Demokarasi naho ya Kongo komisiyo y'amatora yaraye itangaje urutonde rw'indorerezi z'amatora zigera ku 70 barimwo bazocungera amatora yo kwigenekerezo rya 30 ku kwezi ari nk'amwe y'amatora aramutse abaye muri bo harimwo abakandida bigenga abakomoka migambwe itandukanye ya politiki n'abarungitswe n'umuryango umwe bwa Afrika ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza Myamagana.
Komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze. Yatangaje kandi ko abahamya 170 barimo ababakandida bigenga abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike aribo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora. Hemerewe kandi abanyamakuru 575, 84 muri bakaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga. Afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Diokunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose ariko ngo aba 80 bazabibona uko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose. Tuzakora ku byo bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo y'uko mu gihugu hose byagenze. Tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo dukwiye rero gusangira ubunararibonye. Twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo kwizerana bikagorana ugasanga habaho no guhangana. Rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza. Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa bareba ko byose bikorwa mu mucyo. Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora. Ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugiraho impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere. Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhijwa uwo batari bagambiriye gutora.
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
Umubare muto cyane w'abaturage ni wahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini, ariko tuzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine, kereka baherekejwe n'undi, kandi bigenewe gusa nko ku bantu batabona. Ariko benshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini, ntibigeze bayigerageza. Muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza. Kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20, bigatuma atora uko atabyifuzaga. Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile, imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage, ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage.
Pour sensibiliser, il faut une salle, il faut le déplacer la machine. Cette machine ne se déplace pas.
Dukenera ibyumba duhuguriramo abantu, ukazana izo mashini kandi ntizigenda kuri moto, bisaba imodoka byanze bikunze, ndetse bisaba gusanga abaturage iyo bari. Nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora. Ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini, cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite urwego rw'intara n'urwego.
Et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
Aho Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya Goma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo, kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaro imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza, ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe za za telefoni zigezweho, ariko abaturage ba Kongo ntibagarukira mu mijyi gusa. Murabizi ko Kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Mbona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisojwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'ukwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 4,500 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1,000 zahageze ku itariki 19 z'ukwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'ukwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kazi Yesu. Kazi Mukiza. Haleluya. Shemeza mwese kwa tamzi.
Ejo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumva ko twatanguye kanweri tukinjiremo aho muri, twibaza ko namwe mwatanguye kuyitegurira kuko ni ejo aho bukera mugabo akenshi ku no munsi wa 24 niho benshi batangura no kwihimbaza hatandukanye, usanga hariho n'ibiriko birakogwa karirimbo ni hari joro. Hama muri kiganiro wanyu mu ntara dushimye kuba hakanya kugira ngo mutubwire uko muri ko murayitegurira. Wa mbere duse ku murongo bakaba ari Fabien Ikadze.
Ego murakoze cyane.
Mwerere hega Fabien.
Mwerere murasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma.
Haravugwa amaki ngaho, Noheli muyiteguriye gute?
Oh, Noheli twiteguye neza. Turaho gusa twabasabaga, ntabwo turi kumva neza radio Ijwi ry'Amerika, ntabwo irimo isamira neza inaha.
Ito kibazo kirahari kuva ku wa gatandatu, hama ababijeje mu gihugu cy'u Rwanda batubwiye ko bishobora kuba biriko birava ku miyaga, ariko turabandanya tubikurikirane hagufi, hama tukagira ico tumenye kindi kirenzaho kugira ngo buhinga abahinga bacu ariko arabikurikirana abashobora kwikemura. Muraza gusubira kumva Ijwi ry'Amerika tankomanda.
Yego rwose,
murakoze. Hama rero nowe nayo muri komite gura gute?
Nari kiteguye neza. Ne turiteguye, abagura imyambaro baraguze yo kwambara. ibihangwa nabyo twarahashye byo kurya ya urebye twiteguye neza
hanyuma ubona mu mabarabara hatandukanye wundi nka kera wasanga aha abantu baciye babona utuntu dutandukanye bya biti bya Noel ibyo bita sapando Noel byatanguye kugurishwa abantu bona bariko baracanacana ko kugura utuntu n'utundi niko biri canke
yego niko biri rwose ku masoko ibintu usibye ko bisa n'ibyantahenda cyane bitewe nyine na Noel ya ibicuruzwa byazamutse cyane
haduze nk'iki na cane cane
inyama akaboga kazamutse imyambaro yarazamutse n'ibindi byo kurya byinshi byagiye bizamuka
ni ukwihangana
ego nta kundi
ego urakoze cyane Fabien tukwifurize rero Noheli naho itaragira mugabo turayinjiyemo bukebuke mu masaha makenya
ego nkaba nagira rero nifurize umuryango wanjye mukuru wanjye Claude wiseherereye Bugande mushiki wanjye Mukagatare Jardine mama wanjye imiryango yanjye yose harimo abaherereye aho bita igahurire n'abari i Remera ina Kibungo n'abandi bose bafite icyo dupfana ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange mbifurije Noheli nziza n'umunsi mukuru n'umwaka mushya mbere wa 2019
urakoze cyane rwose Fabien ubwira umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mu bawe
urakoze kandi rwose kibazo mu kidikemure kuko biravuga nabi cyane ntabwo turi kuyumva
ego mura turiko turakurikiranira hagufi
ego murakoze
turase kandi na kwizera ikaze ku ijuru ry'Amerika
alo
ikaze ku ijuru ry'Amerika
ego murakoze
utwakuyurihe gakwize
ndi Bujumbura mu Burundi
Noheli ngaho mwatangiye kwitegura gute
Noheli turayitegurira kubera ibiciro byaraduze ariko twembwe ejo tuzoja gusenga hama tuvuye gusenga tujye hamwe n'abandi tugura agafana dusangire
ni ibiciro byaduze n'ibyahe
ibiciro byaduze ni ubushaka bwavuye ku mafaranga 2,500 uca kujya kuri 2,350 n'umuceri warazimbye wakuye kugemera $500 ujya kuri demire
usibye muri kino gihe cya Noheli none canke byaduze imbere yaho gato
oya ni muri iki gihe cya Noheli hambayeho n'ibiciro byo kwiyunguruza ujya ruguru byaraduze
byavuye kuri bingahe bija kuri bingahe
itike yavuye ku mafaranga 2,000 ijya ku 2,500
aho ni uva Bujumbura uja hega kwize
ukugenda ingozi no kuva ingozi utsino i Bujumbura
hama hariho nk'ababijeje baratanga impamvu muri iyo miduga kuko hari habaye n'ubukene bw'igitoro ubwo ntibyo byavuye ku ico gitoro ca Kenya
birashoboka kuba igitoro cyari gikenya ariko ku iyi minsi mikuru abashoferi usanga bikikamukiza kubera abantu baduga bajya ruguru kugira iminsi mikuru abari benshi
nuko rero hama rero ugashaka kwifuriza kanoheli bande naho tutarageraho neza bari kuri atubwira uko muyitegura ariko nitwogenda tutaguhaye akanya ko kwifuriza
nashaka kwifuriza Noheli nziza ababyeyi bande nashyize ruguru ingozi tata na mama hamwe na mwishiki wanjye wibuye ingozi n'abana biwe Fito Audrey na Dani nifuriza Noheli nziza abanyeshuri twiganye ingozi kuri Sebuye n'abanyeshuri twigana ino kuri kompetensi sikore do Kanyosha
urakoze cyane rwose kwize
nina mwebwe mwampaye umurongo ku gihugu cya Amerika
urakoze
ngo namwe murakoze kumpa umurongo
akaririmbo ni Gloria n'akaririmbo ka Chorale Saint Dominique Chorale y'Ugwaruka iririmbira mu gisagara cha Bujumbura muri Chorale Saint Dominique nyene kari muri album yabo isa nk'iya nyuma ibaheruka gusohora itwa Ndemera tukibaza ko aho muri itugiye Amerika ariko rabafasha kwinjira muri Noheli haba mu turirimbo no mu biganire turase na Byiringiro ikaze byiri urakomeye
Aho
mu Karongi Noheli muyiteguriye gute?
Noheli twiteguye neza kuko nyine twatwaye imizigo myiza. Ndakusana n'icyo tuzagira Noheli. Ubwo rero izintu ni uburyohe ariko nyine ngombwa harimo wenda n'abatazayibona nabo wenda nabihanganisha wenda. Harimo n'abantu batayizera bakavuga ngo wenda Noheli batajya bayizihiza.
Ni uburenganzira bwawe, urumva mwese aca ahimbaza uko abyumva n'uko abishaka. None ngaho mu Karongi ga Emi batanguriye kwitegura gute? Uhaciye urabona ko abantu biteguriye Noheli, urabona ko ari ikiriko kirakogwa gitandukanye nuko byahora bimeze cyane.
Umuntu arimo aragenda abona ahantu hamwe namwe batangiye kugenda bazajya
inka.
Nk'amatungo magufi y'ihene n'ingurube n'ibindi n'andi matungo agiye atandukanye. Kandi ku mihanda umuntu arimo arabona abarimo aragenda agurisha ibirayi, ibitoki. N'abagenzi benshi cyane byo niba bigenda biranga yuko hari umunsi mukuru.
Fabien hamwe na Kwizera bagutanguriye kuri telefone batubwiye ko aho bari bitigiri ibiciro byaduhuze hariho nk'ibyo kwiyunguruza mu Burundi ngo uvi Bujumbura uje Ngozi, uno watubwira ko nk'akanyama kaduhuze, aho iwanyu hari ico birahindura ku biciro bitandukanye? Sabwe?
Ibiciro byahindutse kubera ko inyama zagura 2,800. Ariko ngo zimwe ziragura 2,200. Cyenda cyaguraga nka 3, umuntu abona cyageze ku 2,400. Urumva ko n'ibirayi byaguraga 180, ariko ngo biragura 200. Urumva ko ibintu byose byagiye bizamuka cyane.
Ni ukwihangana.
Ni ukwihangana ariko nyine mu minsi mikuru niko bigomba kugenda kubera ko n'ibindi bintu byose umuntu asanga byagiye bitanga ntabwo bimuha igiciro byari bimwe.
Yego. Urakoze rero Byiringiro. Mugabo mbere yo kugenda reka nawe tuguhe nka bangahe ushaka kwipfuriza Noheli nziza kuko twayitanguye buriya urabye.
Noheli nziza ndayipfuriza abanyeshuri tujyana ikigo cya FC mu Nzanga. Cyane cyane abanyeshuri tujyana Sinyafe mu PG, abantu bose bazi Byiringiro Emi Karongi. Abanyarwanda bose muri rusange bagire Noheli nziza. None se hari icyo cyagutanye?
Isabwe.
Mwacha kuba ambasaderi wanyu wenda byagenda bitegeje.
Ngira ngo ufatira kuri Jean Claude Mugovuka nawe yavuga ko ari ambasaderi wacu, ubundi nta juri Amerika ryatanguje uyu mugambi wo kuvuga ngo kanaka nabe ambasaderi wacu. Ni bo bonyine abadukunda bagenda barivugira ngo barashaka kuba ambasaderi canke bakabiba. Ako kazina rero ntituzoka kubatiza utabishaka, tuzogafata hama ugende urakundisha juri Amerika abakunzi bawe.
Murakoze cyane namwe, kandi muzajya umwaka mushya muhire. Muzawujye ntuzabajye.
Nawe ubize kubere gutyo onye Emi.
Murakoze cyane kandi mukomeze mugire byiza cyane.
Urakoze. Turafise na Kome, Komikadze. Kome uratwumva?
Tawumva.
Uherereye?
Bujumbura.
Bujumbura ko umenga kanoweli ni gute?
Ni sawa kabisa.
Mwiteguriye gute?
Asa neza, reka reka kumabarabara namaze gushiraho ya mantuza, urumva ko twiteguriye neza. Namwe hiyo ni sawa.
Twebwe na twebwe basha, ndabona yatanguye gushuha aho uca usanga hari amabara akunze kuranga Noweli bitukura n'ibisa n'ugwatsi rutoto.
Ndumva nize rumva uno munsi nakujya kujya gusenganya n'abaronka kanya kugira mwamaze kuvuka twiteguye ku mubiri no ku mutima.
Ego nico gikuru. Hama nta biciro cyane byose byaduze batubariye bike bike, aho uherere naho gute?
Oya, ibiciro nyine ni kwa kundi nyine bimeze ba ni bisanzwe nyine ni bisanzwe. Ariko urumva iyo ushaka kugura ikintu bawe yakiteguriye urayiganya na mahera bagikwiye, ntibyaduze cyane n'ibisanzwe kabisa n'ibisanzwe.
Yego, hama batatu ufise ku mutima kuko akanya katujanye ushaka kwifuriza Noheli nziza?
Uwa mbere ni wewe.
Urakoze.
N'abariko baratwumvira. Yego, bazagira umunsi mukuru mwiza n'abantu bose muri rusange.
Urakoze cyane gose Kome. Ego nunga haduche duso zirikiga niliwanyo muntara chuno mwose nchuti wakunzi mwakoze kuwa na natwe na Lidiani na hazwe na inda ki teramishi je. Jumu gitondo tuzongira tubahe akanya ugirango ejugi hechisa haa inzgi ugirango mubandanye mwifuriza nyanoweli. Yakoze makbili ya bero ye gira nije amajwi hamwe na ajenio nashwa na ejeni mukangu siwari kumwe muhinga bidi juu madu fashwa girango iki igani rogishoboke. Mandanye kura ni guamayi no muvyanyu imyiteguro myiza ya noweli na noheri nziza.